ቲቪ ኒውስ ዊዝ አሜሪካ። Radio Izwi America divashke zwiga ni rafya gimisi yose mu kinuni no mu kinyarwanda kuri radio isuti ya bose FM 98.8 n'ibice bitatu no kuri Izwi America kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 995 n'ibice 2 ushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com. ubu ni wa mwanya Izwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'Izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Izwi rya Amerika.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ugwego rujezwe gucungera kugenda ibinyamakuru bikora mu Burundi sense guhagaritse mu kiringo cy'amezi atatu radio igenga CCIB FM plus. Ugwego rwagiriza iyo radio kwitubahiriza akaranga mutima k'umwuga mu kuvuga ko leta y'u Burundi itashizeho ikigandaro cy'abarundi biciwe Kamanyola ku itariki 15 z'ukwezi. Aya ni maradio atatu ariyo Bonesha FM, RPA na Radio Television Renaissance arimo yaturiwe inyuma y'igeragezwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 mu Burundi. Yatswe uburenganzira burundu bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi. Medivine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'ugwego sense niwe yasomye itangazo ririmwo izo ngingo ku munsi wa kane ku mugoroba. Inyuma yuko iyo ngingo ifashwe, abo zerekeye barayiyamiriza mu gihe abahinga mu mwuga wo kumenyesha makuru bahanura leta kudafata itangazamakuru nk'umwansi. Abamenyesha makuru bo bahamagarirwa kwirinda ikintu cyose cyotuma baca kubiri n'akaranga mutima k'umwuga. Nivyo tugiye kuvuga mu kiganiro muri sanga. Tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku ngingo y'ugwego sense twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Urikaneza.
Ingingo yo guhagarikiza abanyamakuru yashyikirijwe kuri uyu wa kane ku mugoroba ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruka bw'u Burundi. Medivine niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa sense akaba n'umuvugizi w'urwo rwego niwe yabitangaje.
Ibiganiro vya radio CCIB FM plus birahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu kuva ku igenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka w'2017 bitewe nuko iyo radio yashikirije amakuru ateye kubiri n'akaranga mutima k'umwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intangamarara ryo kuwa 18 Nyakanga. Hari n'ayandi maradiyo n'imbonesha kure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'ugwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo byabo bifataniye n'ubutungane nazo nizi Radio Bonesha FM, Radio Publique Africaine, Radio Renaissance, Television Renaissance.
Edi Claude ninahazwe harongoye radio CCIB FM plus yamenyeye rimwe n'abandi ingingo radio yiwe yafatiwe
mu gwego sense byagenze gute kugira hafatwe ingingo twita gihutihuti kubera ntitwigeze duhamagagwa nk'abasaza barongoye iradio mbere barongoye n'uruganda kumenyesha amakuru muri yo radio tubazwe kuvyo twoba twaravuze bitoba bihuye n'amategeko n'imiburiburi twisigure twagiye twumva hafashwe ingingo yasomewe imbere y'abanyesha makuru natwe twarimwo mugabo nitwigeze dubwishwa inama duhamagara ati kumbure reka tubaze twabaze twumve ico bagombye kuvuga kumbure twaba twatahuye natwe rero umva twagiye mu gahunda
radio CBFM plus yahanywe kubera ijambo ry'intangamarara yashikije kwa 18 ku kwezi mu byo yavuga harimo ko leta yahamagariye abantu kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ariko hakaba gacerere kubwicanyi bwahitanye abarundi barenga 30 ikamanyora muri Congo inaribonye umwuga wo kumenyesha makuru Agnes Nindorera yaryumvise
jewe rero rijya jambo narajumvirije naswe ndaryumviriza icyo umuntu yovuga yovuga kongera ngo hariho akajambo kamwe kadafise ikibanza umuntu arabivyo dukorera ku bintu bifadika biboneka ibyo rero nje nabonye muri rijya jambo ry'intangamarara hanyuma rero tujanye kuvyo bafatiye ko mu gufata ibihano by'amezi atatu iradida kora akaranga mutima kumumenyesha makuru kamutegeka gushigikira amahoro gushigikira agateka kazi na muntu no gushigikira demokrasi ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rijya jambo rihushanye n'akaranga mutima kumwuga hanyuma kindi babagirije ko barenze amategeko agenga ibimenyesha makuru naho nyene ntibabisiguye neza
mukurindira iyo nsiguro ni nahazwewe hari icigwa yahakuye
umumenyesha makuru bariko baramugabisha ati uraraba neza ibyo ukurakora dukore ibyo bashaka canke ugwe gusense dukore ibyo rushobora kuba rugwita bo byiza mugabo siko kazi kabo ikindi cigwa twabonye mu gitangazo inkingi yaje gufatwa nuko bigaragara yuko mu bagize ugwe gusense harimo abantu badatahura kumbure umwuga kumenyesha makuru ko mwabonye rya tangazo yavuga ko twarenze amategeko agenga umwuga mugo ntavuga ati inkingo niyi
n'indorera nabatangazwa no kumva muri iki gihe hari imyamakuru vya ko burenganzira bwo gukora
ahubwo twari tuzi ko ijya dosivuye mu vya politique igiye rero kubanza gukurikirana inzira yarinda gukurikirana no kuvuga ko sense yari kuvuga cyo yoshikiriza kurarya maradio no kujyo bari ko barakora muri kiriya kiringo ubu rero mbonye ko mbazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye ni crise Burundi burimo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ibyumviro muri yanzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuka
imbere yuko bishika iyo naribonye saba menyesha makuru na leta kutarabana nk'abansi
ibi byose bimaze iminsi bivugwa byagirizwa Burundi nibaza mu gihe ho bicuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha makuru bakumvikana atawurengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe no kuvuga afasha Burundi kogorora ibimenyesha makuru n'abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose n'ibimenyesha makuru rero bisigura ko ntibumufata kare umwansi ahubwo bukugurura
ibinyamakuru bitatu byatwe uburenganzira bwo gukora ku butaka bw'u Burundi biri mu byaturiwe mu ijoro ryakurikiye igerageza gihiri kwa ry'ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa 5 2015 Eloge Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru mu kiganiro rero muri Sanga twatumiye Madame Emma Divine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'ugwego sense na Leon Masengo ayoboye radio Bonesha FM yamara ku umurongo wa telefone wa Madame Emma Divine niyo kwizigirwa nturiko urarengana turagerageza tubandanya kumuhamagara turabe ko dushobora kumuronka ku murongo wa telefone reka tuvugane na Leon Masengo wiriwe
wiriwe neza
iyi ngingo y'ugwego sense mwakiye gute
ingingo y'ugwego rujejwe gukurikirana ingene amakuru atangwa ngaha mu Burundi ya babaje cyane gose twayakiranye umubabaro mwinshi cyane kandi ikaba yaje idutangaza cyane gose
yaje giturumbuka kuri mwebwe cyanke mwari mu mubyiteze hari umwuka warusanzwe umeze nabi hagati yanyu n'ubwo gwego
nivyo yari maze sense yari maze igihe nivyo yaraduhaye amezi atatu ariko ikaba yari yadusabye ko ngo twogira kuri ikibazo kiri mu nzira kiri imbere y'ubutungane ariko twende twari tuzi neza ngorane ni twari tuzi neza ingorane dufitaniye n'ubutungane kubera ko mu matohozwa bavuga yuko yakozwe na parke generale twebwe ntibigeze baduha icyo cegeranye. Hanyuma rero mu gihe twe twaragiye no kubaza yuko twokiroswa kugira ngo tumenye ibyo batwagiriza ntibakiduha, bavuga bati mwebwe nta kiri nta kopi yanyu itegekanijwe ariko twarabihaye ababijejwe. Nyuma rero twaragiye turavugana na sense batubwira bati nukuraba neza muvugane, atariko baravuze neza inshuro nyinshi cyane gose ku maradiyo na cyane cyane ku bijyanye ni radiyo y'iwacu Bonesha FM, baravuga yuko twebwe atakibazo dufitaniye na sense, aho ari naho twebwe yaje idutangaza kubera ko baravuze yuko atakibazo dufitaniye. Hanyuma havugwa ibibazo by'ubutungane tukaba turi ngaha tukaba tutabajijwe, hanyuma tukaba tutaronkejwe n'ibyo batwagiriza. Twebwe twari tuzi yuko ibintu bigiye kuva mu nzira bigiye kujya mu nzira nziza, tugasubira tukaronswa uburenganzira bwo gusubira gukora, ariko niho twagiye tubona iyo ngingo. Ikindi cyadutangaje ni uko bari baduhaye amezi atatu kugira ngo dukure ibibazo twa dufitaniye n'ubutungane. Ayo mezi atatu nibyo yaherana n'uku kwezi kw'icyenda, ariko kwezi kw'icyenda urabona ntikwari bwahere, ariko ukazubona ejo ngo barafashe iyo ngingo yuko
tubandanye
ugaye burundi irageya.
Mu byo babagiriza baravuga ko mwarenze ku mategeko agenga umwuga ukumenyesha makuru no ku byerekeye akaranga mutima kumwuga mu bivuga kwi
urumva bavuze ngo bavuga ngo nitwahise ngo kaido charge mvuga ngirangira niko karanga mutima bashaka kuvuga, ariko ntibatumura neza iga karanga mutima kumwuga wo kumenyesha makuru kagizwe n'ama article menshi ari ingingo nyinshi cyane rwose zigenga uwo mwuga. Hama dore no mu bintu amaradiyo akurikiza ategerezwa gukurikiza bumvikanye n'urwego CNC harimo ingingo nyinshi cyane rwose, ariko urumva ntibavuga n'izo ngingo twarenze ko. Hanyuma ikindi gitangaje ni uko erega mu mategeko CNC itegerezwa kwisunga harimo ingene ibihano bitangwa. Ibyo nibyo bitangaje cyane rwose, ingene ibihano bitangwa. Niba gira inama hari anye ngo baricaye baragize iyo nama, hanyuma ngo bace bavuga ngo turugaye burundu, hariho amategeko ingene ategekanye aravuga ati iradiyo yagize ikosiri niri niri inye, barayihamagara bakayandikira cyangwa bakayibwira ku munwa cyangwa bakayandikira, hanyuma bageze ku ntambwe yindi barashobora mbere no kuyiha agasopo bakayikebura. Ama hariho n'ibindi bita bashobora no kuhagarika by'agateganyo gatonya nk'uku CCIB urabona bayigize navyo nyine sinzi ko bitiwe mu mategeko, ariko urumva ushobora gutuvuga uragize ntiwigeze wumvisa abo bantu wigeze ubabwira atana kimwe bigeze ubabwira ngo barenze ikintu inye.
Reka tuba
urumva na sense urumva izivuga n'ukuri ntizumvikana na gatonya.
Reka tubandanye
na kimwe nta ngorane zihari, hanyuma ngo mu nyuma ubiki ngo genda murabe mu butungane murabe
ibiki tubandanye ikiganiro. Turashoboye kuronka ku murongo wa telefone Madame Aime Divine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'urwego sense. Turabaramukije
neza.
Iyi ngingo mwafashe yukugara ibyo binyamakuru na niyo televiziyo mwayifashe mufatiye kuki muri mugerageje kubi cha kumayange?
Ego mukizereza cyane. Hariho urwego rukuru sense nk'uko musanzwe mu ruzi ari urwego rucyeje kugenzura no gucungera uko ibinyamakuru bikora. Harabaye inama ya bose barashobora kwiga bimwe bimwe, hariho ndashobora guhera nko ku radiyo yoba yarahagaritswe amezi atatu.
Alo alo turamutaye ku murongo wa telefone Madame Aime Divine niyo kwizigirwa, turaza kubandanya tugerageza turabona ko dushobora gusubira ku murongo wa telefone. Tugaruke kuri Leon Masengo. None niki hemwe mutegekanya ubu mwafatiwe iyo ngingo?
Ni kubandanya ibyo twebwe twamye tugira kuva kera no kwegera abo bose bashobora kuduha ubwo burenganzira bwacu bwo gusubira gukora radio yacu nkuko twarimo kugira tuzogenda tusubire twumvise urwego sense ko ingingo yafashwe isunze amategeko agenga ubwo rwego sense agenga n'imigenderanire sense itegerezwa kugiranira n'amaradiyo hanyuma tuzubibereka tubabwire ibihano nge nabitegekanijwe gutangwa yuko atahabwa igihano giturumbuka agahagarikwa gukora atigeze yisigura atigeze asabwa n'insiguro atigeze yerekwa n'amakosa yagize kubera sense gushika n'uwo nyine atwereka amakosa ya twakoze kandi nibyo nawe nyine yavuga ati twebwe ntangura dufitaniye mugabo akavuga ngo mufitaniye n'ubutungane ubwo butungane nabwo nyine ntibutubwire ikosa twebwe dufite iryo ari ryo iriga urumva n'ibintu urumva baduterana bamwe bakavuga ngo genda hariya abandi nabo ngo subira hariya urumva n'ibintu bidatahuritse ni nacyo gituma rero tuzobandanya tuganira ubwo gusense ntituragwemye kandi ingingo bafashe nayo nyene nubwo itubabaje tugira tuyubahirize ariko kandi tubandanya dusaba yuko utwumviriza kandi tugasaba urwego sense nkuko tugwemera tugubaha nabwo nyine gukwiyubahiriza mu gufata ingingo ubwo rwego rwerekana ko rwigenga koko kuko biragaragara kwenga
reka tubandanye turasubiye kuronka Madame Aime Divine niyo kwizigirwa ku murongo wa telefone nariko ndababaza iyo ngingo mwafashe mwashobora kutubwira mu majambo anonosoye icyo mwafatiyeho
ego mugize neza cyane ubwego sense rujeje kugenzura ibimenyeshamakuru ko bikora mu nama ya bose hari ibyo bimwe bimwe usanga bigenda bigaragara nk'utunenge usanga hariho ivonyangwa ry'amategeko n'akangamutima k'uwo mwuga basanzwe barongora ugasanga hariho n'abatanga inkuru ziturira inkuru zitari inkuru wavuga ngo inkuru zihengamye ugasanga inkuru ntifise ibyemeza niyo bayirondeye nawe ukavuga uti oya iyi ntimwarondereye ku mpande zose ibyo hari haciye igihe kininiya sense igumye yabwira iti ariko murakumbura murabe ibyo mwiyemeje murakumbura murabe ko mukiriko murakurikiza umurongo mwari mwarihaye kandi murabizi yuko twe muri sense iyo baje kugira baronke urwo ruhusha nibo bazana ku rutonde rw'ibiganiro nibo bazana umurongo bazokorerako ndashobora kuvuga nko kuri iyi radiyo CCB yahagaritswe amezi atatu bizotangura ku wa mbere yo turashobora kuvuga nko yakoze ibintu nabo nyine barabizi ngira tuzovugana tuzonka kadiyo sense turi hajya ku bwabo natwe turakorana buri munsi ariko ku igenekerezo rya 18 hariho mu ijambo ry'intangamarara amajambo bavuze ngira ngo mwarashoboye kuironka atashoboye na gatoyi kwihanganirwa kuko bagiye kure y'umurongo bari bemerewe rero icyo ni kimwe icyo ndavuga kuri CCB numvise uri ngaho onye nubwo ntashoboye kubana naho kuva mu ntango hariho n'ayandi maradiyo nayo nyine nabo nyine bafite icyo bivuga ko ariko ayo maradiyo nayo ajya yugawe yandi murabizi mu masezerano dufitaniye n'ayo maradiyo iyo wasabye uruhushya ukaruronka bakaguha uruhushya rwo gushobora gukora nk'iradiyo hariho igihe utamara utaratangura
baravuga muriko muravuga uko guca kubiri n'akarangamutima k'umwuga mushaka kuvuga iki
turiko turavuga guca kubiri n'akaranga k'umutima akarangamutima k'umwuga ni ukuvuga yuko hariho inkuru ziturira hariho inkuru zitaba n'imize wemeye turavuga hariho nk'ahamwe atike mu masezerano amwe amwe dusanya senjana harimo ibya politiki bo bakavuga ati yandika ibya politiki ubundi mwanya ntiyagiye kominoteri nk'uko mubizi bakavuga iby'uruganda zo bakagira iki ugasanga hariho amajambo ubu usanga nayo gukurira kandi babizi igihugu gihe gihitiyemo ibyo byose ni ibintu umugwi utashobora kwihanganira ngo uretse bibandanye gutyo ikiringo kimwe cy'amezi atatu nk'uko mwabivuze ngo ntibabatumye ko hari igihe utuma ko umuntu hari igihe hariho uburyo bwinshi hariho n'intambuko nyinshi ugira ariko mu byo bakoze urwego rwasanze rwabanza guhagarika iyo radiyo bakabandanya bafite kandi icyo gihe ibiganiro n'abarongoye radiyo turafitaniye n'imibonano tuzovugana twumvirize uko ikosa uko ibintu byagenze kandi ashobora gucisha abo nkababwira yuko mu buhinga bw'ibyuma umuntu ashobora gusanga anafyonze agashyiramo nka y'ikiganiro coba kitari gikwiye kubaho muri icyo gihe baratubwira kare bati ibintu byagoranye ngaha mu buhinga bw'ibyuma ibyuma ntibisezerana nubwo kenshi aba ari umufundi akatubwira ibintu bimeze uku turashatse butu mubimenye hama kandi bakandika n'iketi bakatubwira bati
reka tubandanye ikiganiro tuje ku mirongo ya telefone dufise Bertrand ku murongo wa telefone Bertrand uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uri
nitwa Gabimana ni mu Burundi
mufise ikibazo canke intererano
nari mfise ikibazo kijanye n'intererano
yego mugishikirize
ikibazo nagomba kubaza uyo avugira sense urabona mu Burundi amaradiyo menshi yaragize ingorane mu 2025 uwo maradiyo yarasigaye yarashikira ibyiyumviro agashikiriza amakuru abantu none ubu ariko nayo ahagarika nayo ariko arakora none byogenda gute mu gihe mu Burundi tuzosanga dufise amaradiyo avuga inkuru navuga ubutegetsi bushaka gusa umva muri icyo gihe igihugu kizaza kimeze gute
murakoze
murakoze no hanura nuko bogerageza barambwiye amaradiyo ayo yugaho ni hagaritswe bakegera sede bakavugana kugira ngo izi ngingo zuhagarikwa ntibirinde bishyika hiyo ahubwo mbere y'uko zihagarikwa babanze kumvikana iradiyo ntirinde guhagarikwa kuko iradiyo ihagaritswe ingorane zishyika n'iminsi hari abakozi baba bahakora hari abakunzi b'iyo radiyo baburya ibiganiro bari babikeneye
murakoze madame Aime Divine mwishura mwogira icyo mubuze kuri icyo cyimvura ashikirije Bertrand
yego ndamushimiye uwo muntu yari yakuye aravuze ati ubu rero hagiye kuza haravuga amaradiyo gusa avuga ibyo leta yemera haba namba kuko murabizi yuko kumenyesha amakuru uwo mwuga uramenyesha amakuru watohoje kandi ushobora ngo bavuge ngo aya makuru ngo bavuga oya ntibayavuge bisunze amategeko akarangamutima ariko tuguma tugaruka ko nanjye turajya kubivuga nka deontoloji ariko ntibarenze urugero ntibavuge inkuru ukwiri nta kuntu wagenda gutanga n'inkuru y'ahantu barwanye ukaca ubaza gusa uwamaze gukomereka utabajije uwamukubise utabajije uri hafi yaba yabibonye no kongera inkuru kuri bose ngo tushe kuvuga uti yaraguye hasi ngira baramusindiye cyangwa harabaye wibaza ukabaza impande zose mu gihe inkuru yawe uyitanze ukayitanga idahengamye kandi atakanenge ukuri kuguma ari ukuri naho koba kubabaje
aho muhavuga iki Leo Masengo
yewe ibyo ndabishyigikiye cyane rwose kubera icyo mvuga ni uko mumenyesha amakuru ategerezwa gushyira imbere amategeko agenga uwo mwuga kandi ategerezwa gushyira imbere inkuru yubaka ariko rero mugabo jewe ikintu nashaka mwumbariza uwo mupasoni divine ni uko yosigura neza ikintu twebwe twagirizwa n'igituma twebwe twanyegejwe iya raporo
mushaka kuvuga muri rusange cyangwa wewe ku giti cyawe cya uyoboye radio Bonesha FM
kwi izina rya Radio Bonesha FM nashaka kwa tusigurira neza adusigure neza twebwe igituma tutigeze tumenyeshwa ibyo turegwa igituma batigeze batwumviriza no kutwumviriza navuze ibihano ngena bigenda bikurikirana nayo ntibigera basimbira kwiyugagwa burundu y'ikinyamakuru arabizi na avuge hajya mu mategeko ingenda bigenda imigenderanire hagati y'urwego sense n'ingene ibinyamakuru byagirijwe ikosa ingene bigenda bifatirwa ibihano ukuntambwe kuntambwe nkuko yabivuze.
Rekabishure mumwishure madame Emedivine.
Go mugize neza yakoze masengo ndanamuramukije. Icyo arahebije kuvuga neza ati arabizi ukuntu amateka abigenza. Bonesha FM ye ni radio iyi muri zimwe hariho na Public African na Renaissance na televiziyo Renaissance na byo byatwe uburenganzira bwo gukora. Ariko nashaka mvuge ko ikintu cyo igihe duheruka gutangaza twaratanze komunike turavuga tuti turabahaye amezi atatu abandi hari gushika itariki ya 31 na rimwe ry'ukwezi kw'icyumweru mwaka w'2012 ariko bo turavuga tuti turabongeye n'andi mezi atatu kuko bagifite ibintu biri mu butungane. Ibyo jewe kwivuga nk'urwego ni ukuvuga yuko hariho mu makaye mu masezerano dufitaniye article ingingo igera 50 iravuga yuko iyo radio imaze radio tankezi imaze amezi arenga atatu akurikirana idasamirana irugarirwa ikazosubira gusaba uruhusha gushasha. Iyi nicyo byarayo bibaye yabizi ko harimo ubutungane ariko ayo masezerano ibyo ndavuga ku ingingo imwe dushobora gufatira kuri iyo 50 iravuga yuko bazosubira gusaba gushasha ama kandi ubwo uko gusaba kwabo kukazokwigwa nk'uko byari byarizwe ubwa mbere baronka uruhusha rwo gusiba gukora bakaruronka batarironka naho nyine umuntu akabwira ati bituma atabironka ariko ndibaza iyo umuntu yasabye uruhusha kuko hariho n'ibyo atanga
ni dosiye yari ko arasaba kugururizwa iradiyo. Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone Onesfor aduteye akamo. Onesfor uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi mutagasha Bujumbura nitwa Nimpagari Onesfor.
Mufise akabazo canke icyumviro muterera?
Na kabazo nagomba kubaza amasengo.
Mukabaze.
Nakuba ko umuyobozi wa RPA wabonesha namwumvise ngo amutumiye. Halo?
Halo?
Uwe, ariko ndamubona ashaka ndamubaze. Ibyo tubaza ishyirahamwe cyo kimwe n'amaradiyo iradiyo iyo byugawe gusaba ko risubira gukora gusaba ko ryokongera gukora bikurikije amategeko nge nibaza ndumva ikimaga cyose ikibazo kuko amashyirahamwe yirwarugurwa mu Burundi uretse ayo mashyirahamwe n'amaradiyo mashyashya nkora mbona yugurwa mu Burundi za Makamba hariyo mashyashya Rumonge no mu zindi ntara ndumva amaradiyo asanyana ari mashyashya sinibaza rero gusubira gusaba ko cyari ikibazo kuri Masengo mu gihe akwije amategeko y'ibisabwa.
Reka bishyure Masengo mu mwishyure
nashaka mbaga pasoni nawe. Halo?
Oui, mubandanye?
Ego nako mena saka bazo uwo mutasoni nawe yakurikije sente. Ikibazo cy'iradio CBFM yahagaritse amezi atatu akaba yatubwiye ko mu mategeko iradio imaze amezi atatu idasamirana isubira gusaba gushyashya. None CBFM nayo aya mezi atatu niyahera niyahera idosubira gusaba gushyashya cyane izova mu bihano irimwo hama ikusamirane nk'uko yasanzwe isamirana. Nicyo kandi narekeje.
Reka twamutaye ku murongo Leon Masengo turaza kugerageza gusubira kuguhamagara nitwa Muronga musubire mu maze icyo kibazo. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tugaruke kuri Madame Aime Divine niyo kwizigirwa mwitegereje muri rusangi naho habaye ivyo bibazo hagati y'ugwego rujejwe kugenga gukurikirana kugenda itangazamakuru rikora na CNC nayo maradio niyo televiziyo yugawe muri rusange mubana ibinyamakuru bikora gute mu Burundi?
Ego murakoze cyane rwose. Reka ntange umuce kuri uwo munyagihugu yahekeye kubaza ikibazo asa n'utatahuye neza cyane uko nariko ndavuga ibintu. Ama iradiyo CBFM yahagaritswe amezi atatu gusa, inyuma y'ayo mezi atatu yamaze gukora ibisabwa n'amategeko ko nayo yabifite igasubira ikabandanya cyangwa ndetse yashobora no kwigwa n'ubwo rwego navuga kuko gushyika uyu munota ibishoboka n'ibyo. Ariko amezi atatu twavuga ujya muntu atungise ko ayo maradiyo yandi yabonesha ni mu gihe ari byababaye ko sese yiveyoyo ni y'igihano ibyo yarironse kameza kwashu we nashaka kumuhumuriza uwo muntu nyuma y'ameza atatu irashobora gusubira gutaminana isiriwe irasubira gusaba gushasha nk'uko ayandi maradiyo yoye arizo bitegerezwa kuba mu gihe babyifuza n'igihe bashoboye kuronka urwo ruhushya rwo gusubira gukorera ku butaka bw'Uburundi iragiye yuguruka.
Abereke mu niyo ngingo mwafashe bo bavuga ko bagerageza guhanura leta ngo kudafata itangazamakuru nk'umwansi muhavuga iki?
Icyo jewe nashaka kuvuga yuko imenyeshamakuru ngaha mu Burundi canke na senti n'ibyo fatana n'umwansi kuko byose birafashanya yari igihugu kirakenera imenyeshamakuru kugira bishobore gukora imigambi yabo aho bigeze byose bishobora kumenyekana baba n'abamenyeshamakuru nabo nyine nta kuntu boshobora gukorana nk'abansi ariko murabizi yuko haraye n'ikiganiro twari tuvuyemo aho abenegihugu babagira ibibazo abamenyeshamakuru ariho bari bari n'abaserukire b'inzego zose z'igihugu abavugizi baho ariho bari bari.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefoni, tugaruke kuri Onesfor yari yabajije ikibazo yamara Masengo twari twamutaye ku murongo. Onesfor uratwumva? Usubire ubaze ikibazo Masengo twari twamubuze ku murongo wa telefone ariko yabonetse. Ikibazo mwashaka kubaza?
Ikibazo nambaza Masengo, ariko ndamubaza ko amategeko agenga kugura iradiyo mu Burundi ko iyo bari cyo kimwe n'amategeko agenga ayandi mashyirahamwe, kuko namambona ayandi mashyirahamwe gusiza arugurwa mu Burundi n'amaradiyo mbona mashasha mu mambona menga arugurwa za Makamba, Rumonge no mu zindi ntara hariyo amaradiyo mashasha yuguwe mvaya mezi kirimwo nicyo kibazo nacyo ndabaza Amasengo. Mbe iradiyo bonesha FM yorafite ikibazo nyarasi n'umunsi cyo tuma nimba babahagarike burundu badashobora gukwiza ibisabwa n'amategeko hama bakagenda gusaba mu bushikanganzi bubigejwe bakabugura bagasubira gukusanya naho ko bahari batambirana. Hari ikibazo nyarasi kibateye ikibazo n'umunsi cyo tuma badashobora gusaba.
Reka abishure rero Masengo mumwishure.
Urakoze Onesfor, ndabaramukije. Urumva Onesfor, ni ukuvuga yuko twebwe ikintu tudatahura ni gituma twugarirwa burundu kandi twari dusanzwe dufise ubwo burenganzira bwo gukora nk'iradiyo. Madame Divine yavuze n'ivyo ko turamaze, ati iradiyo imaze amezi atatu idakora duca tuyihagarika. Ariko twebwe mbere nashaka mvuge yuko tutamaze amezi atatu gusa, tumaze imyaka ibiri irenga tudakora. Ariko urwego sense rurazi igituma tutariko turakora, rurazi ko atari twebwe twavuze ngo turuga iradiyo, rurazi ingorane zihari. Twarabandikiye kenshi tubasigurira ingene ibintu byifashe. Urumva rero nicyo gituma twebwe bitatekereza kuturaba, kubera twebwe n'ubuye ntidushobora gushika n'ahari ibyuma byacu noneho kandi tari twebwe twabishaka. Urumva nicyo onye gituma twebwe tutumva ingene ngo buvuga ngo dusubire gusaba gushasha. Ivyumvikana na gato twibaza yuko sensa ahubwo yosubira ikagira ikiyumvira ikagaruka kuri iyo ngingo, nicyo gikomeye cyane rwose. Kubera ko iyo ngingo navuze icyo gihano cyo kugarirwa burundu n'igihano cya nyuma, habaye ibindi bihano byinshi byo kwibutsa byo kuganira byo kuvugana, ariko urumva ntitwigeze tuvugana. Icyo ntabyo gusubira gusaba gushasha, wewe usaba gushasha kubera iki? Wewe umuntu yo kubwira ngo inzu turayikuyeho ari iwawe ukavuga ngo genda ngo wubake ahandi utaronse n'insigurega nawuzi nuko usubira kwemerwa.
Reka Madame Divine, Emma Divine muhavuga iki?
Ego agize neza cyane kuri icyo kibazo. Ndumva yuko aratahura kubera aya n'amasezerano basinye, avuga yuko bamaze amezi atatu badashamirana basubira gusaba gushasha. Ni ukuvuga bugisaba iyo utagifise, wumva nta burenganzira nta ruhushya waba bagifise bwo gukora. Nta bwoba rero numva yogira bubandanya ibyo byababujije kuba barakora iyo amezi atatu arenga bakaziga neza. Sense n'ihini, sense ni urwego rw'igihugu rwamaho, ni kuvuga ejo n'ejo bundi canke ejo bugasha ibibazo bafite n'ubutungane byavuye mu nzira. Nta kibuza na kimwe, niho turi turabaririye bazane aya madosiye baje basabe dushasha. yavuze ati iyo wasabye urashobora kwemererwa cyangwa ntiwemererwe ibyo nta muntu yobivuga ubu yobivuga hageze twamaze kubona n'iyo dosiye ubu nicyo twese turavuga ni uko bokubahiriza iyo ngingo sense yafashe ikurikije amategeko n'amasezerano bafitaniye kubonesha
murakoze Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ikiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ngingo y'ugwego rujejwe kugenga umwuga w'itangazamakuru mu Burundi sense ngo bafashe ingingo yo kugara inzego z'itangazamakuru zimwe zimwe mu Burundi. Tugarukwe ku mirongo ya telefone dufise niyo nkuru kuri telefone niyo nkuru uratwumva?
Yego ndabumva.
Wotubwira irindi zina naho uhamagaye tumbereye?
Metode niyo nkuru ibujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo ubaza canke icyumviro terera?
Ni kibazo hamwe n'icyumviro.
Yego.
Ndahera ku kibazo ndagitumbereze neza kuri yo Masengo. Ko babahagaritse. Bababwira yuko hari bidakwiye. Nta kuntu botunganya izo dosiye nshasha hanyuma bakazi. Cyane iyo dutegereza kujya kubwira abemerere gushasha. Cyo nico kibazo umbeje kuri Masengo. Hanyuma intererano nayo ku mpande zose yaba ayo maradiyo canke niyo sense bogerageza ku buryo mu byo bakora bashireho ubutungane kuko amaradiyo afitiye akamaro cane cane abayumviriza gusumba mbere beneyo hamwe na sense ninacyo gituma kugira ngo bashimishe abumviriza amaradiyo bena maradi bakurikiza amategeko ariko kandi sense nayo ntigire ngo ihengame mu ngingo ifata murakoze
murakoze yo Masengo mumwishure
metode nkaba ndabaramukije ariko nagiye ndakubwire yuko ata kintu kibuze sense ivuga mu dossier yacu muri dossier ya radio bonesha nta kimwe ivuga ngo kibuze ya aravuga yuko tumaze amezi atatu arenga tuta tanga makuru kandi iko amategeko ategekanya yuko amaradi yaca yugagwa ariko siye kuvuga yuko si twebwe twavuze ngo ntidusubira gukora arazi yuko ugaye kandi si twe twahugaye hanyuma mu butungane twebwe tuvuga yuko atansi ihari kubera nta na kimwe twebwe bigeze batwumviriza ko nta kopi y'ibyo baturega bigeze baduha hanyuma iriga mbega sense ugwego sense rwategereza kwisunga urubanza rwasomwe nibwo ategereza no kwisunga ngo amatohozwa yabaye amatohozwa abaye rega parquet général abari ini parti au conflit abari mu bandi ba dushobora kuca imbere ya sentare rero aba chamanza bakaducira urubanza ngaho onye yabavuga bati ugwego sense hariho urubanza rwasomwe nasentare izwi iriko irisunga ngaho twari kubyemera ariko naho nyine twari kunguruza bwa noneho urumva nta n'urubanza rwahabaye nta dosiye ihari nta bintu bibuze muri iyo dosiye uvuga ngo twobirondera twurundira ibikina mumbarize mufashe ndibira tubwira ati habuze ibi n'ibi n'ibi n'ibi
reka bishure mu mwishure Medivin
arakoze cyane ndumva ibibazo byiza ariko nashaka ndamuhe umuco ebye izi ngingo ntitwazifashe twisunze ibindi bintu byose nk'uko yo bivuga twisunze amasezerano dufitaniye na bonesha na sense kuko sense yafite uburenganzira ihabwa n'amategeko y'uko ishobora gufata ingingo mu gihe abo bantu basezeranye tuyavuga muri kano kanya bonesha FM na sense hariho ibitubahirijwe yavuze ati gufutwa burundu cyangwa kugirisha icyo nari namaze kivuga ko reka ndakigaruke nta kintu na kimwe kibuza baheze ibyababujije gukora babitunganye ari ubutungane baheze bashire intahe ahishize badashimye bunguriza ariko twebwe genda avuga nk'urwego rwa sense twarabonye ko hariho amaradiyo amaze igihe adakora kandi na muri kano kanya ngo ndabanda namubaze nta na rimwe n'umwe yajya ameza ku kibinyuze gutanga ahebye umwuka ku cyenda ni ku cyenda nyine gihejeje nta kete na rimwe twigeze tuyonka tuvuga ati bamurabangiriye hari ikintu gifashe bamuragize iki se kiri aho bonesha FM isanzwe n'imbere y'ibi byose barakorana na sense mbere nta kintu na kimwe cyari kibuze
cyabaye kwabaye gukurikiza amategeko amasezerano bonesha ifitaniye
murako
abafata ngo babishye mu bindi bindi bibi oya ibintu biruko ayo masezerano arayafite nuko avuga
murakoze tubandanye ikiganiro cacu tugaruke ku mirongo ya telefone Bigirimana ari mu madute ya kamo Bigirimana uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Arkeri
uhamagaye uri he
ndi ni ku mutaga
mufise ikibazo canke cimvure muterera
yewe cyose ikibazo ko yewe ndimo ndaraba ibintu y'abamenyesha makuru bara nabonye ne barahengama muyo barimo baravuga makuru bavuga byose bavuga hariho bavuga ibiri gusa mugahe byiza zirabivuga nabyo nyene leta iyo irimo iravuga ibintu bagomba kujya barayirinda natwe tukabura aho dufata naho tureka twese nuko bumenyesha makuru umwuga wawo badahengamye bakavuga ibintu byubaka ariko bitadicanisha mutwe z'abenegihugu ikwe tugira ingorane kandi bo tubaza natwebwe kuko turabona hari ibimenyeshamakuru bihengamye bohanura niyo se nimba bitemse nyene hari nyene ikagira bahanura bakavuga ibintu byubaka hamwe dukora iterambere dutunguje tumeze neza ibyo nari mfite ikibazo canje n'icyo
reho Masengo ku biberekeye ibi Bigirimana ashyikirije byo guhengama mu bivuga kwiga
ibintu byo guhengama navuze byo gukora udakurikije amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru n'ibintu bibabaje cyane rwose n'ibintu bibi n'ibintu dutegerezwa kugwanya n'ibintu bitubaka n'ibintu bidafasha abanyagihugu kandi amaradiyo ari ngaha kugira ngo afashe abanyagihugu kuja hamwe kugira ngo umwe wese ashikirize icyiyumviro ciwe ariko kandi ngaha nkagaruka no ku rwego sense mu ba mission yabo mu byo bategerezwa gukora harimo gufasha abamenyesha makuru n'ibinyamakuru gukora neza rega sense iri ngaho kugira ngo ifate ibihano gusa ivuge ngo turugaye Burundi cyangwa ngo turagize ibi n'ibi n'ibi iri ngaho kugira ngo irabe yuko abamenyesha makuru n'ibinyamakuru bifite ububasha bufite ubumenyi n'uburyo uko kugira ngo bakore neza bisunze ako karanga mutima uko kubahiriza impande zose guha ijambo impande zose nibyo rero ibyo umunyagihugu avuze nibyo natwebwe dutegerezwa kwiraba twebwe nyene tuko turiko turakora dukurikiza ayo mategeko dukora ku neza ya bose atawe ijambo ubundi ngo turimwime nibyo rero nashaka gusaba urwego sense nago nyene rushira imbere icyo kibazo cy'umunyagihugu na jene ibyo nguma mvuga ni ugufasha ayo maradiyo n'abamenyeshamakuru ukushobora kugira ububasha bukwiye uko kugira ngo inkuru zitangwa zize atatunenge zifite hari aho bishyika ariko ukuri ni uko icyo gikorwa cyoshyirwa imbere cyane sense igakorana n'abarongoye amaradiyo
murakoze
kugira ngo inkuru zitangwa zize zimeze neza
murakoze murakoze muriko mwumviriza ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
bakunze Ijwi rya Amerika guhera kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru 5 yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
mubandanya kumvise ikiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ngingo yafashwe n'urwego sense rugenga itangazamakuru kugenera ikora mu Burundi ikaba yafatiye ingingo yafashe ingingo yo kugara zimwe mu nzego zitangaza makuru turi kumwe na Madame Emedivine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'ugwego Sense na Leon Masengo ayoboye Radio Bonesha FM garuka kuri Madame Emedivine bamwe mu berekewe niyo ngingo baravuga ko kumbure mu bahora kubera ibintu baba bavuga bidaciye mu murongo w'ivyo leta yifuza naho byo bari ibintu bivuga kuri mu bivuga kwiki
Je je ni baza kwatwa bivyo arahubiye kuvuga neza cyane gose Masengo eke igiho nyango canka makuru ahengamye ico nico kimwe ubwo arashaka no kuvuga yuko sense yeruka kugendera abamenyesha makuru imenyesha makuru aho bikoreye atubwiye aragaragaye ko hariho amakosa avuye ku kutamenya amasezerano kandi n'ubwego sense avuye kutamenya uko umwuga ukorwa kuko si bose babizi hari abagenda bakabikoramo ari nayo mugambi ukomeye ubu sense ifite wo gukarishije ubwenge abamenyesha amakuru wo gukarishije ubwenge abo bose bari muri uwo muryango w'abamenyesha amakuru kubera hariho amakosa si ukuvuga ngo ngo bavuga ibyo leta yifuza cyangwa ngo bavuge iki oya birasabwa ko bamenya inkuru uko iri bakayitanga atakanenge ataguhingama aho bivuga ngo leta ngo ibyo ishaka cyangwa iyo ibyo yashaka bose yakorera mu Burundi bose n'Abarundi basaba ngo bavuge inkuru uko iri bafite ibyo bita mu kinyamazuru amasoko bashoboye gusohoza kuko kwari
mu mategeko mu mwashyizeho agenga uwo mwuga barashobora gukebura leta cyangwa bakavuga ibintu bishobora kuba binebagura leta mugabo biciye muri ubwo buryo uri kuravuga bikoresheje ayo masuse y'ukuri
ico ubuze ni cyiza cyane gose ibyo ni ukuri tutagabanyije ibyo ni byo sense irabire kuri we kandi nacyo ijejwe ariko nabo ntitubabujije kuvuga ukuri cyangwa ngo banavuge ko ari ibyo banakibwira ko ari amenya cyangwa ugasanga barizi noneho akamaro n'ikibanza gikomeye umumenyeshamakuru afite mu buzima bw'igihugu mugabo ikibazo nk'ikihari hari igihe habaho gushikuza hari igihe hajyamo ibinyoma ariko kandi murabizi ko iyo umumenyeshamakuru avuze akavugira kuri antene yiwe abantu bamwumva ni benshi uvuze ngo abantu baseseke ngo mibarara uvuze ngo iki hari ibintu byinshi biri kuravuga ugasanga abantu bakumvirije bahora bumva bimwe umva ntibaze nanjye ari wavuze ukuri ntibaze nanjye ari wabishe ntibaze nanjye ari bokumvira ibiko biravugwa miyadi byari bakubyumvira kera umwenegihugu w'ahari yinjiriza iyo radiyo niyo ntajya kubaza ati kuko turakurikirana nicyo gituma sense ihari igakurikirana ndetse iyi nkuru niyo ndetse ubwo ntibashikuje rero ni muri iyo ntumbero turi kutageragereza gukarishiriza ubwenge abamenyesha amakuru kandi kugira bamenye n'amasezerano hari n'abatazi amasezerano basinyica avuga ashobora nodukamara imyaka itanu cyangwa akagenda ahindurirwa bahora baronka ndibaza ko yaturaje amakosa duhora tubona kandi iki nacyo guhana yakivuze hari ibyo duhana biciye ngaha ariko hari n'ibihano hariho n'igukeburana guhora kuba
murakoze dufise kandi ku telefone Elia uratwumva watubwira irindi zina naho utelefone uri
muri komine muha mbura mu Burundi
ufise ikibazo canke icyumviro ushikirize
yego mbere yuko baza ndahaye niriwe abo ba nyacubahiro Leon Masengo hamwe n'uwo mu katoni mwasimisi
barakumva uduge ku ijambo
ego hama tetebuka iradiyo bonesha FM isangirana barasukuntu batanga inkuru katoni ese n'ibindi biganiro usibye gusa ko umuntu mukuru umwe wese ayakira uko aba abyumvira ariko nko ku ruhande rw'iwanjye ibiganiro hamwe n'amakuru basanga bumva babitanga kasoni abato ka mbere ndakarabisha kuri Leon Masengo kuko mwahora mwigenza neza batanga ibiganiro mu rusasoni ndetse n'amakuru mwaba mufise umugambi wo kutwitura ubutungane nimba mubona mwararenganye nimba naho mwa ba murenganizwe una musiratiyo yanyirika we Burundi ariyo yiwacu ugiye kubandanya mukora gute abakozi benshi ndabizi abo bakozi bise atoza tabo
murakoze
ama ama ntemba
sanya nyarutse
uwa musasi nawe akandi kabaza abo ba menye kama furu nibyo barashobora kwihenda kuko umuntu wese ashobora kwihenda furu baba batanga mushobora kugira icyo muhese hama ababa bari nuko rero ikibazo ari sonye uwo mupaso ni aza kuyishyura
murakoze reka dutangure kuri Masengo icyo kibazo yabajije Masengo mu mwishyura gute
inzi kwitura ubutungane twese twa twashize imbere ariko ko umva ubwego sense ruguma rutubwira kigenda mu tsungana agenda mu tsungane ika tubanze dusubire tuvugane na sense ama utsungane niko natwe turabwemera ariko tukifuza yuko ubwo utsungane buzotsunganiriza bu ta cha imanza kubera ikita nk'ikiriya anye ibyo nta kibazo urashobora kubikora ariko burya anye mu ngorane zose cyanke mu bibazo byose biba bihari igikuru no gushira imbere kuganira nivyo byiza hari ibintu batwe gire journalisme sensible conflit résolution pacifique des conflits n'ibiki byo onye twebwe tudemera yuko ari byo biza byubaka cyane gose ariko urumva nta kundi tuzohava basubiye kudusubiza tuzogenda akibazo hanyuma ingene tugiye kubandanya dukora urumva nta burenganzira dufite ubwo gukorerega sense naho iyo ngingo tutayemera tuzotegereza kuyubahiriza hama tubandanye tuvugana ku mbure nabo nyine bazotinda babona yuko n'ukuri baduhohoteye batwumvirize twe dusaba ko twumvirize nta ngingo ishobora gufatirwa umuntu na cyane cyane ikinyamakuru batavuganye batahawe na avertissement ni ukuvuga kuha
murakoze
nibyo nashaka kuvuga
namwe madame divine kuri icyo kibazo cya uyu Elia aravuga ko mushobora abanyamakuru bashobora kwihenda mugabo ko kubafatira ingingo zikomeye ko kumbure mushobora kubababarira yari kare bibaza mu bivuga kwiki
yagize neza Elia yabivuze neza burya umwana w'umuntu yama yihenda ariko abaho n'amategeko kandi kimwe turashaka kuvuga ni uko sense nta kidakora kugira itange impanuro ubwa mbere biba bwa kabiri kanyeje yashobora gusubira hari amakosa ahora kogwa n'amenyesha makuru kandi yaratuma ko cyangwa tukababwira tugahanura bigahora bariko baragendera amaradiyo n'imenyesha makuru byose baragiye barabwira ati aha wagize amakosa aha wagize amakosa kandi buri ndwi buri kwezi ko kurenze hari abantu duhamagara tuvuga ati ibi si byo ibi ni byo hari ibyo tuvugira muri rusange hari ibyo tuvuga ku giti cy'umuntu ku giti cy'iradiyo ku giti cya televiziyo reka ku muntu uwo ari we wese kandi burya ntawuhana uwadahanuye wari warahanuye bikanka ugafata inyungu kuri bamwe bamwe kuko handi ko ndavuga hari n'imice myinshi ariko rero bumve yuko sense ntibihari kugira ihane gusa ariko irahari kugira ihanure kugira umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ukomere umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ugira agateka nk'uko n'ahandi hose biri
reka dufise kandi ku telefone Egide uratwumva ariko ijwi ryawe riri hasi sinzi ko wokwegera telefone ntitubumva neza umurongo ntumeze neza
ndabashimira bakanya mu mpaye
mwavuga irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri umurongo umeze nabi Reka tugaruke ku batumire bacu Madame Aime Divine Niyokwizigirwa cegera akaba n'umuvugizi w'ugwego Sense na Leo Masengo ayoboye radio Bonesha FM. Muntu ariko arumviriza izo mpande zibiri haraho zidahurira n'ahandi zihurira ariko no mu batwumviriza bashobe guhamagara baravuga ko bobo icyo bashaka kumviriza makuru bakumviriza makuru ameze neza kandi ava mu maradio na mateleviziyo atandukanye. Ndibaza namwe ku ruhande rwanyu ko aricyo muri ko murondera icyo mushira imbere ko ari ugutanga ayo makuru abanyagihugu bakashobora kuronka makuru atandukanye. Muhavuga ku iki Madame Emile Divine?
Uko n'ukuri kutagabanije turashaka yuko ibimenyesha makuru mu rundi bikomera nk'uko nabivuze kandi bikore aho duhurira twebwe ni ku mategeko no kubahiriza atangamutima. Aya masezerano tuba twarashize ko umukono hamwe n'ibimenyeshamakuru na Sense yubahirizwe kandi nabo mukangamutima kabo bakubahirize bavuga amakuru akwiye amakuru adahengamye kandi ikindi nacyo navuga ni uko yabateye n'akamo n'abajonalisi bandi abamenyeshamakuru bandi bo mu Burundi kandi barushirizeho gukunda umwuga wawo no kuwukora uko bikwiye kandi reka mfate n'akakage nshimire abamenyeshamakuru b'i Burundi umuvugizi wa leta yari yabivuze kandi natwe turabibona nk'urwego rukuru uko byatanguye siko biri hariho akarusho bagenda byerekana koko bariko barakora umwuga nk'abawuzi nk'abawukunda rero utwo tujya turabana tunenge duto duto ariko ngeza tuvuga ngo ntabyo bashoboye cyangwa ngo ntabyo bazi oya habanama barabizi barabikunze ko ariko handitse tuba n'amateye n'intege akomeze bakora umwuga wabo neza ndetse hariho n'ihiganwa rizoba Sense yateguye ariyo bise Burundi Media 2017 bizaba bigiye ku biganiro bagenda barategura tugategura ibintu nk'ibyo byo kubashyira mu mahiganwa kuko mu gihe higanwa niho ushobora no kumenya ikintu uzokosora aho wabishije.
Murakoze. Dufise uwundi akadutera kama kuri telefone umwanya uri kutera turangirana ni Fiston uratwumva? Fiston twamutaye ku murongo wa telefone. Nawe Leo Masengo wabivuga ku iki nikihe mushira imbere cyane ku bijyanye n'uwo mwuga no kugerageza gukorana n'urwego Sense ku neza y'abamwumviriza?
Jewe nagira shimire rwose ku rwego Sense ku bijyanye n'ingene bakira abantu. Jewe uyu nari maze iminsi nguma ntondayo nk'umuntu menga niyo akora ariko kandi ukabona yuko abahakora bakirana neza bakakirana igishika nubwo ku munsi wa kabiri bagira baduge gufata iyo ngingo umukuru w'urwego Sense yaje kutwakira ariko nagira shime ko n'ukuri ubunda bose abakozi bose bakira batwenga bameze neza ariko rero nagira nsabe ikintu kigaragara yuko bufata ingingo babona koko kubigenga ukabona yuko ingingo zafashwe bize neza ikibazo cy'umwe wese nibyo bikuru nuko n'ukuri urwego rutegezwa kwigenga kubera buzurize bose ama ikindi nuko ubwo rwego nkuko yabivuze gushyira imbere rero kubwira gushyira gutanga inyigisho n'ikintu gikomeye cyane rwose ikindi ni uko ubwo rwego gugerageza kuganira kuganira gushyira imbere ibiganiro rwose reme nari naba hano iyo ni uko bugira rotete trimestriyere avec les responsables des médias bakaza barabonana bakagenda ahantu bakicarana bakavugana ibibazo byabo n'ikintu je nari na nababwi yuko bwotegereza kubigira ni ibintu byiza kuganira burya hanye n'ikintu gikomeye na cyane cyane kubera ko ibijyanye n'amaradiyo ni ibintu bikomeye cyane rwose mu buzima bw'igihugu. Ushaka gushyira imbere demokarasi nk'uko tubivuga ngaha muri iki gihugu utegereza gushyira imbere iterambere ry'ibinyamakuru ukareka abamenyeshamakuru bagakora bitegenzya ukareka ibinyamakuru bigakora bifise ubyo bukwiye sense rero hajya ane ifise amamisyo akomeye cyane gose
murakoze turabashimiye cyane mu kiganiro muri isanga turako tuvuga ku ngingo y'ubwo sense kukugara zimwe mu nzego zitangaza makuru mu Burundi twatumiye madame Aimé Divine niyo kwizigirwa icyegera akaba n'umuvugizi w'ubwo sense na Leon Masengo ayoboye Radio Bonesha FM dushimiye kandi mwebwe mwese mwashoboye kudukwirikirana mugakurikirana iki kiganiro turashimiye rero tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mukurikirana Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.